mwaranya kumviriza radio izwi rya Amerika. Radio izwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Mwe na Fiden Yongabo umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Urugamba rwo kugwanya ikiza cha COVID-19 rurabandanya mu makungu. Ibihugu biteye imbere biramaze kugira intambwe ziboneka mu gikorwa cyo gukingira abanyagihugu bavyo ico kiza biciye mu gucandaga ikivunga. Yamari ibihugu bikenye na cyane cyane ibihugu byo muri Afrika biracahanganye n'ibibazo bikomeye kubera uburyo buke bifise. Hari umugambi wa COVAX ugenewe gufasha ibihugu bikenye ku isi kuronka incandaga imiliyaridi zibiri zigenewe gukingira abanyagihugu bavye ikiza cha COVID-19. Uwo mugambi urashigikiwe n'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS. Yamari uwo mugambi wonyene ntuzobuhagije kugira ivyo bihugu bishobore gukingira igitigiri kinini cy'abanyagihugu bavyo cyane cyane ibihugu byo muri Afrika. Muri ico gihe ishyirahamwe rikora imiti ryo muri Amerika Johnson & Johnson ryemeye guha ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika incandago imiliyoni 400 zizokongereza utwigoro tw'ubucandaga abanyagihugu muri Afrika zitegekanywa gukoregwa muri Afrika y'Epfo. Utwo twigoro twose twoba tuzogira ingaruka ziboneka mu rugamba rwo kugwanya ikiza cha COVID-19 muri Afrika. Muri icyo gihe nizihe ngaruka mu byerekeye ubutunzi ikiza cha COVID kibandanya kugira mu makungu na cyane cyane mu karere ko muri Afrika. Nibyo tuvuga mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Dr. Kome Konakuze yanonosoye ivyerekeye indwara zandukira cyane cyane abantu benshi cyane imwe bita maladie epidemique mu rurimi rw'Igifaransa ari Bruxelles mu gihugu cy'Ububiligi, hamwe na Professor Gilbert Niyongabo yigisha ivyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'u Burundi. Batumire ndabaramukije. Nashaka ntangure kubaza wewe Dr. Kome, urugamba rwo kugwanya ikiza cha COVID-19 goba wifashe gute rugeze mu makungu muri hiye kubwanya?
Umuntu agiye kubiraba nkuko muheje kubitanga mu ntangamarara. Hari ibihugu biriko biratera intambwe bije imbere, hakaba n'ibindi usanga mbere umenga ntari byo biyumvira. Ndibaranashirako ni yeje umushinge, ndibaranatangura. Hakaba n'abandi bari hagati na hagati. Ibyo bivana n'imbo nyinshi, aha twovuga nk'ibihugu usanga ari byo byikorera nk'izo ncaco, usanga mbere byigiye imbere gose ugiye kuraba nk'amaze gucajwa. Mu bihugu twovuga nk'Uburusiya, nk'Ubushinwa, ibihugu nka Leta Zunze za Amerika, ubihugu nk'Ubwongereza, usanga ibyo bihugu biri imbere cyane. Hakaba n'ibindi rero byaciye bifata iya mbere mu bufatanye, bijya twita ubufatanye hagati y'ibihugu. Twavuga nk'ibihugu nka za Israeli cyangwa Emirati Arabi cyangwa za Bahrain. Usanga ibyo bihugu byaracanje cyane abanyagihugu babo, n'ibindi biri kwirakwikira bikaza birakoresha ubumwe bafitanye n'ibyo bihugu bikora izo ncanjo kugira ngo biyungunganye, bagure, bongere, bakinge, bashire kuri izo bafashishwa muri urwo rwego rwa COVAX rwa OMS. Nibyo niko bimeze. Mugabe ico nokubwira nuko ibihugu byose ubu hari intambara y'uko incanjo zidakwiye. Twavuga nk'aho nk'ibihugu by'Iburayi birazirondera bikazibura kuko ayo maraboratwari ntaheza ngo akore izikwiye mu kiringo gito. Rero ico ni ikintu gituma abahawe n'amara randevu abahawe kiranga minsi cyo gucanjwa ntibaheza ngo baronke izo canjo, baracererwa. Ubu haraheze nk'amezi abiri hari gucererwa cyane mbere n'umwidogo mwinshi kugira mwarumvise yuko n'Ubutaliyano bwigeze gufata incanjo zigiye mu kindi gihugu, barazigumya, baraziha ku nguvu, usanga rero bazirondera hasi hejuru. Ni nayo mpamvu ukumbure n'ibyo bihugu bikenye bitararonka kuko harabaye n'inama yo kuvuga yuko abanyagihugu baba bataronze nta kuzishora hanze kubyo amafaranga kandi nabo bashyizemo amafaranga kugira ngo bihutishe kurwa urucanco. Urakoze.
Ariko muribaza ko ibihugu biteye imbere bimaze gucandanga ibitigiri binini by'abanyagihugu babyo ku buryo bazobona ko bagize intambwe ziboneka muri urwo rugamba, ko hari ikintu bazofasha ibihugu bikenye cyangwa ibihugu bikenye navyo bizotegereza kwigwana ko muri icyo gihe bitabaye harabitegereza ibintu bavuga ko abantu badacandazwe hose ku isi mu buryo buhagije k'uwo mugera uzohaguma kandi bizoguma bigira ingaruka no kuri ibyo bihugu bizoba bitunze bimaze gucandaga abanyagihugu bavyo mubibona gute?
Ego nkuko tubizi iki ni cyiza cy'isi yose, rero nkuko bavuga abantu bavuga ati nobody is safe if everyone is not safe. Bavuga bati nta muntu n'umwe azobavuga ati jewe ndakinga ndikinga icyo cyiza, mu gihe uwo ari we wese wo ku isi atikingiye nawe. Ni ukuvuga wikingiye na mugenzi wawe agomba kwikingira kugira ngo icyo cyiza kihabe. Rero iyo uko tubibona bavuga yuko uwufise ibyo yise abihuhunda abanje kubyiha ntawe uja kugaburira uwundi nawe adahaze. Reka turabe ko bahabwa, hanyuma turabe ko hari igicika ko baduhe mugabo urumva twe tuba twarindiriye. Kandi ubu uko tubibona ibitigiri biguma biduhuga muri ibyo bihugu bikaduhuga cyane gusumbya mbere no mu mwaka uheze. Rero urumva twari dukwiye kugenda tujanye, hanyuma bakahakagwizwa. Ni ukuvuga uburyo butangwa muri ayo malaboratwari amafaranga agatangwa bagatanga bakagura ibikoresho abakozi bagakora, hanyuma mugabo n'ibihugu bikiyunganya bikitunganya kugira ngo bitunganye abaganga, bitunganye aho bizokwakira izo nshanje. Ni ukuvuga aho babika inshanje kuko bazi ko hateza kuba hakanye, hanyuma bakagira ingene bazozitanga y'abanyagihugu bari bakaronka n'amafaranga yo guhemba bazoba bakora ko ibyo bikorwa. Rero numva hariho integuro yo gukora izo ntajo, hari integuro yo kurondera kuzitanga, hakaba n'integuro y'ibihugu kimwe kimwe kwacu kugira ngo zishikire koko mu mubiri w'umunyagihugu wari wese arukeneye.
Tuze kuri Professor Gilbert ku bijanye n'ubutunzi, iki kiza cyaragize ingaruka zikomeye no mu bihugu biteye imbere, naho ibyo bihugu bifise uburyo biriko bibiragerageza kunagura ubwo butunzi mu gushyira amafaranga mu butunzi bw'igihugu. Ku bijanye ibihugu bikenye bya bisanzwe bicumbagira nko muri Afurika, kaho ibintu ngira byarunyutse, mwo bugisigurira ingaruka y'iki kiza ku bijanye n'ubutunzi ku isi na cyane cyane mu bihugu bikenye na Afurika?
Murakoze. Icyo n'umuntu yobabarira ni uko adomuzi yuko by'ukuri ibihugu bikenye ibihugu bisanzwe bifise uburyo buke. Mu buryo buke rero ushyiramo n'uburyo bwerekeye uburyo bwo kubaho. Ni ukuvuga yuko nabahaye nk'akarorero mu Burundi, murabona ko ari igihugu kidasanzwe gishyira ku mabahari gishyira ku kivuko uko bikora ruguru. Hari abantu babaho kubera basanzwe bagira badandaza bagenda kurangura muri minsi iheze. Mari muzi ko abarundi benshi bamaze iminsi bagenda kurangura mu bihugu duhana imbibe muri Tanzania canke mbere no muri Congo, n'abandi bari biharaje mbere no kuja mu Buganda. Ivyo ugiye kubiraba rero uza gusanga ari ibintu vyagiye birahagarara. Niba nk'akarorero aha ufashe nke muri Burundi muri komine Butimbo zahe Bujumbura hafi ya Uvira, ndagusanga abantu benshi babasanzwe babahishijweho n'ubutunzi no kuva yuko kudandaza. Ivyo bihagaze no kuva yuko hari abantu benshi uzosanga rero ubukene bwagiye buriyongera cyane cyane abantu badandaza. Icyo ni kimwe. Kigira kabiri naho ni uko umuntu agarutse ku byerekeye icyo kiza, ni uko ibihugu byitwa ko bikenye bidafise uburyo bukwiye nk'uko umuganga aheze kubivuga, ufise uburyo bukwiye bwo gushobora kwikingira bikwiye kugura nk'ayo mavagise nk'uko babivuga. Mugabo icyo ni umuntu yongera ko gusa ni uko ikiza ni cyateye muri Afurika nk'uko cyateye ahandi. Imana yadukingiye ntitwaterwa nk'uburyo twabonye mu bihugu bifise Ubutaliyano cyangwa muri Amerika. Mugabo ikiza ko kikiriho mu kirere ni ukuvuga yuko abantu bakeneye by'ukuri gukingirwa. Rero umuntu agiye kuraba byerekeye ubutunzi biragoye gutanga igiharuro kubera iki kiza cyitwa yuko batanze igihagurukira ku mwaka w'ukwezi kwa gatatu, naho tuzi ko kuva mu kwezi kwa 12 mu 2019 hataye gutera mu Bushinwa. Ariko ugiye kuraba mu bihugu by'i Buraya hataye kukimenya mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu k'umwaka uheze mu 2020. Ni ukuvuga yuko rero bigoye gutanga igiharuro cyegeranyo ubwo umuntu ashobora kubona yuko abantu batagifata indege, abantu batagenda kurangura mu bihugu duhana imbibe. Ariko kibabeshejeho ibintu basanzwe badandaza cyangwa basanzwe bakora mu gihugu hagati. Ni ukuvuga yuko biragoye gutanga igiharuro kuvuga ati umwimbu uzogaba umanuka kuri ibi bice. Ibiharuro bimaze gutangwa na Leta y'u Burundi bishyiye mu bushikiranganji byerekeye migambi ya leta ibiharuro bashobora kuba baratanze ariko niki ibiharuro bashobora ati bizogaruka ku bice bibiri cyangwa bitatu mugabo biragoye kuvuga umuti kiza kitohera tumaze kuva yuko ubutunzi buzogaruka ku bice uko bingana kose mugabo icyo bizi kose nuko bizogabanuka ntizoba nk'ibindi bisanzwe murakoze
yego mwitegereje n'irihe bisata by'ubutunzi mubona byasinzikajwe n'iki kiza haba mu bihugu bitunze canke cane cane mu bihugu turiko turavuga bya Afrika
ibisata cyane cyane biri ku bisare biko birasinzikara n'ibyerekeye biye byo kwakira ingenzi yaba nk'ibyo ku kivuko cyangwa ku kibuga cy'indege murabona ko ingenzi zigabanuka ni ziza urashobora kubona ko mu mahoteli abantu basanzwe ari ingenzi bagabanutse hanyuma rero icyo gifatana n'icyerekeye amazu y'uburiro kubera mu muziki w'abanyamahanga benshi iyo baje baba basanzwe ari kunezerwa baca mu bihugu bitandukanye bakagenda barafungura ibivombo muri iyo n'ahandi nubwo yuko mu gisata cyane cyane ibisata by'amahoteli kwakira ingenzi n'ibisata by'uburiro mugabo umuntu agiye akagenda akagaruka umuntu arabona yuko naho bimeze gutyo mu gihugu hagati nkunda babona ko hariho ikirere cyagenze neza umuhimbu byerekeye kurima wariyongereye biraboneka muri iki gice bita saison a cyangwa urabona ko hari nk'ibitegwa byinshi byiyongereye kubera imvura yagenze neza yaguye neza ibigori barimbuye mbere gushyika naho leta ivuga yuko kubera ibigori byabaye byinshi mu gihugu cy'uburundi yuko bafashe ingingo yuko atazosubira kuva hanze mu kurinda yuko ibiri mu gihugu hagati bibanza bigahera ni ukuvuga yuko ari igisata kimwe muzosanga cyarasizikaye cyane cyane cyo kubakira ingenzi bwabo igisata cy'uburimyi cyariyongereye kubera umuhimbu n'ifumbire burundi zagiye biratunga
murakoze tugaruke kuri Dr. Com mu gihe urugamba ruriko ruraba no muri bihugu bitera imbere bariko baracandaga abanyagihugu babo ikivunga hacara abantu bagifise amazinda ku ncandago badashaka kuzifata no muri bihugu nka ngaha muri Amerika gice kitari gito c'abanyagihugu ndibaza na ngaha iburaya ko ariho abantu nkabo n'icyo baravuga bakurikirana ibintu ko bafatira ku makuru ahererekanywa ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko izo ncandago zishobora gutera ibibazo hamwe n'abandi bafise ibyo bemera bifatiye ku madini n'ibindi byumviro vyabo ico ntimona ko ari ikibazo gikomeye no mu bihugu biteye imbere abantu bose badacandazwe ntibizotuma uwo mugero ugenda
yego cyane ko kirimo mu bintu bihanze kurwanya icyo kiza kuko imyemerere y'abantu ni ukuvuga ufatiye ku byo wemera bifatiye ku madini dusanzwe tuzi hanyuma hakaba mbere n'abantu benshi bari basanzwe badacanca abana babo cyangwa incanco zisanzwe haba i Burayi cyangwa ahantu aho muri Amerika hariyo abantu bavuga bati incanco ku mwana wanjye cyangwa ku mubiri wanjye ntibishoboka ni ukuvuga hariho n'ibintu bita ngaha ngo regroupe antivax zirahari ziri ku isi yose zitari zisanzweho mugabo rero ibi ntibitangaje kuko iyo ikiza kije ikintu cyose ari gishasha gitera amakenga kandi birumvikana rero tugomba kumenya amakenga abanyagihugu bafise cyangwa ayo mashyirahamwe cyangwa ayo madini nk'aba bantu bo muri no guhanga akarero nk'ababita abajehova turamaze kubona ko batacajwa turamaze kubona nk'aba bantu bari muri muvuma bavuga iteye ukuntu zibaza zifise ibindi byiyumviro ugasanga zagiye muri iyo migwi bita anticovax groups rero ni ibi biratuma utwigoro two kurwanya icyo kiza dusubira inyuma cyangwa tudindira rero ibi bifata n'uko kugira ngo icyo kiza gihashwe kirwanywe neza ni uko ibice birenga 70% by'abantu bakeneye gucanjwa bahabwa izo canjo bibaye byiza akaba hagati gushyira kuri 50-80% muri icyo gihe ubugira uti n'abasigaye ntibazohava banduza ikiza kizoba kirwanijwe ku buryo kitarandagata rero ntikizoba kibaye kiguyeho burundu kuko murabona iyo ndwara yaje ni indwara isanzwe nk'uko babivuze abahinga bagiye mu Bushinwa kurondera iyo nkomoko yayo barabonye yuko nicyo twavuga ko ari fenomene naturel mu France ni ukuvuga ntibarabona neza yuko ari bagize iminsi bavuga abongereza bavuga conspiracy theory babona yuko kumbure ari indwara nka ziriya zindi zose zagiye ziba mu isi zaduka ziraduka kubera guhindagurika kw'abantu ibintu babaho ibyo barya ibyo batunga ibyo bemera uko bifata bijye twita behavior ni byo rero bituma nabantu bagirana namwe nizo ngwara hanyuma nibihindagurika cy'ibihe tubamo ugasanga rero byatumye ingwara zimwe zimwe sahwa zigwanya ibikoko cyangwa n'izimwe tutahora tugwara ziradutse tukazigwara ndibuka yuko umuntu agiye kubisoma kabiraba igihe atera bijya ngwara bita hepatite B abantu baranze gucanjo mu Bufaransa mu bihugu biteye imbere bwagira n'imyiyerekano kubera yibaza bati ibi ni kiza caje cazanywe n'abantu hanyuma rero icyo kiza rero ntibagisubize abakizanye ibyo rero makenga arahari rwose mugabo rero twategereza gukora kugira ngo ibihugu byose bigire ijya migwi y'ukurwanya icyo kiza cya COVID bahereza amakuru anonosoye abanyagihugu ni ukuvuga bongere babafashe no mu bushakashatsi babone ko bihagarikiwe n'igihugu bihagarikiwe n'icyo gihugu kimwe kimwe kuko bije guhagarikwa n'umuzungu bikaja guhagarikwa n'uwundi avuye ahandi bitavuye muri icyo gihugu nyene usanga byo bibatera amakenga n'igihugu cyose cyateza igihugu ukora
reka tubandanye reka tuze ku butumwa twandikiwe n'abadukurikirana hari umwe yitwa Muka Justine aravuga ngo mu Bwongereza corona yica abantu 500 ku munsi ngo mu Rwanda kuva corona ibaho ngo ntirica abantu 500 mu mwaka ngo hafi n'igice ngo nidushire ingufu imbaraga ngo muri ivyo bihugu ngo vyanyu ariko aravuga ibihugu biteye imbere ngo bibabaye cyane ngo Afrika ngo twe ngo ntabwo tubabaye cyane nkamwe niko mubibona ico cyumviro cha Muka Justine
ino mwishura uyo mupaso ni Muka Justine yuko mu kugwanya ikiza suko irabwa ngira ngo aramaze kubona yuko iyo hateye ikiza cha Ebola ngira nico yoba zi neza kiri impande yaho muri Congo iyo hafashwe umuntu umwe baca bazibira hose iki kiza kiza iyo habaye korera ikaba yapimye umuntu umwe bazibira hose iki kiza kiza ingamba zigafata rero iki kiza kugira ngo barabe yuko kiza gifite gikwisi yose ngombwa ngo abantu bapfe cyo kimwe bagende cyangwa bagware cyo kimwe oya kubona yuko iyo ndwara ifise ubwo bukana ifise ubukana kuko irandaga vuba vuba kongera kandi ikavise no kwica kandi ikongera ikaba atamuti ifise ngira ngo muribuka ari kiza cyatida cyatera nta bantu benshi ariko bagwaye mugabo bati ni kiza rwonya ngahandi ni kiza cy'isi yose rero n'ubu nuko bimeze ahubwo umuntu yoditira ataronegwa aho mu Rwanda muri Kigali niba bapfa abantu bake boheza ahubwo nibo bari bakwiye kwiza imigambi yo kukigwanya ntiyongere nshiyongere kugira ngo hagume icyo giti gitwari gito kiguma ari gito
yego hari uyundi yitwa Kwizera Thales Perez avuga ngo baba mu bihugu biteye imbere nibo babaye cyane ngo nibo bahizo ncandago ngo Afrika ngo tuzozikorera ngo ziwacu nagomba nze kuri Professor Jibe twako turavuga uburyo buke bw'ibihugu byo muri Afrika igiciyumviro cha Kwizera avuga ko Afrika izo zikorera ngo mubwira gute kubijanye n'uburyo mwariko muravuga budashemeye muri Afrika
akoze nibyo ikiza cya COVID uko bivuga ikigoye ukiratere buraya no muri Amerika n'ikibizo muri Afrika mugabo ikintu gishura gushika nuko uko muganga ariko abivuga nuko tubona no mu banyamakuru nuko tubona ko bahagurukiye byukuri gushaho izo ncandago mugasanga rero ufashe nk'ibihugu nka Amerika babaze gushika ku bice 30% cyangwa nk'ubwongereza n'ibihugu biriko birakurikira kishobora gushika nuko icyo kiza kirashobora kugabanuka cyangwa kikemera nk'igihera muri ibyo bihugu ubwo kikagumaho muri Afurika naho atubara abantu benshi baba bagwaye cyangwa basizikaye rero niba twe twibaza yuko by'ukuri nta mahera hari uburyo buhari bwo kuri izo candago mugabo abo ni batitirira aho bageza ibaza ko na Afurika izote bigakurikira uburyo yuko tubona ko gisaga ko kumenya n'ingwano barusiya barakora incandago abashina bagakora incandago mugabo uravye incandago ko zihari izirambara gukwira ibihugu byamaze gusinzikara muri Afurika rero nta buryo buhari bukwiye kugira ngo bashobore gukingira abenegihugu mugabo igishobora gushika nuko amashyirahamwe yo ku isi harimo na OMS bazoteba bakavuga ati turashize incandago hafi cyane cyane nuko muzi ko icyo kiza kidafatira abantu icyo kimwe hari abantu cyane cyane nk'abantu bari mu zabukuru usanga bakarigwa naho haje ubundi mugera usanzwe ushobora no gufata n'abakiri bato mugabo no kuba yuko twe muri Afrika mu bisanzwe birabye ubyo dufise nta byo dufise bwo guhiganwa n'abazungu cyangwa yuko bimaze gutera imbere kuko umuntu abivuga kugira ngo tudigane ngo turonke izo cyandaga mugabo kiboneka nuko bona wabye ibihari ukore bimeze nuko bo bibaza ko mu kwezi ko kwa gatandatu ndamaze gushikana n'95% icyo gihe ndibaza ko bashobora gukoresha nk'itangwa mu mpera z'umwaka bagana Afrika ikazoronka kubera nayo nyine kuba ibikeneye naho ikitagitateye nk'uko cyateye ahandi. Murakoze,
murakoze.
Icyo nagira nongere ko uyo abyuze yuko inshanjo muri Afrika zokogwa jewe nibaza yuko bishoboka kugira ngo no muri Afrika yepfo igomba gutanga zikora ni ukuvuga ni uko twebwe dufise iyo ndero canke ingeso yo gusabiriza kuko ibihugu bigiye hamwe ibihugu byo muri Afrika ni byinshi bihurikiye muri African Union gukora ibintu bitari bike bagafuma bahabwa imfashanyo ingurane yunganira mugabo ntibazerinze ijana ku ijana ntituzerinze ijana ku ijana muri Afrika ni ukuvuga iki nk'ubu mu gihugu cyose ari umugwi ukora neza ujejwe kurwanya icyo kintu icyo cyose na African Union ikaba ifite uwundi mugwi nawo userukira Afrika hanyuma ibihugu bikagira utwigoro ni ukuvuga tugutanga uburyo bukenewe nabo bahinga bari mu Burayi nkuko babivuga umuntu nabahemba cyangwa kanabagura n'ibikoresho bikagurwa na tekinoloji bakayonka ni ukuvuga ubuhinga abanyeshuri bakaza bakabyiga ntibabyige kugira ngo baje gukorera abanyabazungu bakabyihuje kugira ngo bakorere abanyafurika bene wa birashoboka bivana n'ingene ibihugu byitunganije mugabo uko tubibona ubu muri Afurika murambarira ni ikibazo cy'ubutunda ariko nagomba ndunganire mugenzaje ni uko urabona ino nk'aho iburayi ibihugu bija hamwe byaratanze miliyoni $700,000 kugira ngo babiha mwarazumvise AstraZeneca kugira ngo ikore incanco baratanze no muri Pfizer BioNTech kugira ngo bakore incanco umugabo bagiye ari nk'ibagiye ari European Union bagiye nk'ibihugu byose rero iyo muri Afurika naho urabona ubu dusigara turi inyuma tukagenda isorosoro kamwe kamwe nabo muri Aziya yuko ingufu zitagiye hamwe ntacyo zeza mu zimara.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko turavuga ku ntambwe ibihugu amakunga ageze ko mu rugamba rwo kugwanya ikiza cha COVID-19 haba mu bihugu biteye imbere cyangwa ibihugu bikenye na cyane cyane muri Afurika n'ingaruka icyo kiza kiriko kigira ku butunzi ku isi no mu bihugu bikenye cyane cyane akarere ka Afurika. Turi kumwe n'abatumire Dr. ko nagize yanonosoye ibyerekeye indwara zandukira cyane cyane abantu benshi cyarimwe bita maladie epidemique mu rurimi rw'Igifaransa ari Bruxelles mu Bubiligi hamwe na Professor Gilbert Niyongabo yanonosoye ibyerekeye ubutunzi akaba yigisha ibyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'u Burundi. Nashaka kugaruka ku byerekeye incandago kuko turavuga incandago zihari kwa incandago zitandukanye ibihugu bikomakomeye byagize incandago kimwe kimwe ukwacu ha mu bafise amazinda y'incandago hari zo bemera n'izo batemera kubganya Dr. Com izo ncandago zose ziriho na cyane cyane nshaka kuvuga nka AstraZeneca yigeze kuvuga ko kumbure itagwanya neza icyo kiza hari amazinda mugaba ishyira hamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS kaba ryahimirije ibihugu byo muri Afrika kuzikoresha kwa atakibazo ibona afisa amazinda kuri izo ncandago bwoko bw'incandago zitandukanye mwabwiri
ibyo twari twakivuze mu kanya gaheze nuko abantu bagira amazinda iminsi yose umuntu yiteze ikintu mu mubiri niyo reka kugira amazinda ni nacho gituma ubushikiranganje bw'ubujejwe amagara y'abantu muri ivyo bihugu bwategerezwa kumurikira kwereka abanyagihugu ngira mwagiye mu bibona hirya no hino abaperezida akaba ari bo batangura kwicacisha abaminisitiri bajejwe iby'amagara y'abantu kugira ngo mbere bereka abanyagihugu ko ari cyiza kandi ko ngo rucaco rutagira ingaruka mbi haba ubu cyane muri kazoza k'ubuzima bwa kiremwa muntu. Rero ibyo birasuzumwa ni ukuvuga iyo OMS yajya babisuzuma bafite abahinga atakindi bajejwe atari gusuzuma imiti incanco zivumbuwe zikozwe n'ayo malaboratwari barahiga bakagira abahinga bagasubizamwo bakagenda baraba neza ni ukuvuga bakaraba ibigize uwo muti cyangwa urucaco ni ukuvuga ubwo rucaco rukozwe muti bagasesangura nubwo wonyegeza y'akantu kameze gute barakaraba kuko bakoresha ibyo byuma nawe wakoresheje umwumva ntiwoheza ngo ukanyegeze kiretse ukoresheje ibyo bavuga cy'amanyanga no kuvuga uburiganya hagati y'ibihugu arije kubibona mu 1995 muri Nigeria aho urukingo rwa meningite no gukora mugiga basanze rudakora rwa rundi mugabo byaraheze byatogwa kandi biramenye niyo bya niyo kuriyo kwaci kuko ariho n'ubuhinga bundi bwa WMS gukurikirana n'abantu bacanze bajya bakebake kugira ngo barabe yuko hariho impinduka mu mubiri wabo cyangwa impinduka izoba muri kazoza kabo rero ibyo boheza amakenga dahera mu gihe bafise abajijwa magara y'abantu bita abanyagihugu babo bakabereka kandi bakabaja imbere bakase n'abahinga b'inzobere bariko bakorana nayo malaboratware baheza bakabizira n'iwabo mbere washaka n'abantu b'iwacu bakajamo mu bijya twita ama clinical trials kugira ngo novuga yuko ari ni bajya bayinjijwe mu bushakashatsi bajya bagenda nk'abagoronde kugira ngo babakorere ku bushakashatsi n'abarundi bojamo bakabona ahantu bakaza bakabahereza ubutumwa bakavuga bati twe twarimo twarushanjwe mbere y'ukigeragezwa n'ubu gutyo gutyo ibyo bituma abanyagihugu babona neza koko ko uwo muti ukora atari umuti bagashyira amazi bakayoboka hanyuma rero ibyavugwa nabyo hariho n'ibindi bivugwa nohereza ko nibi tuvuga ibi byo kunyinyana mu kurondera amasoko iyo urabona y'ikiza giteye hari uwo bihitaniza ni ukuvuga nk'abo bantu b'amalaboratwari barejeje bafise akantu ubu bariko barabyinira ku buhiye rero ni ukuvuga ubu bari iyo AstraZeneca niyo laboratwari ya mbere ya Oxford University yo mu Bwongereza yashoboye gukora urucanco rubikika nk'uko dusanzwe tubizi kandi bakarukora no mu buhinga bwa kera busanzwe bundi hanyuma rero muri icyo gihe rero ni ukuvuga abandi bashobora kubagirisha bakavuga bati rujya ucaje rumeze uku n'uku n'uku ugasanga rero bamwe bari kwaragwimira kubera imbo zijyanye n'ingene bashunda izo ncanco zabo uko zose zikora bimwe ubwo rucanco rwa AstraZeneca barabonye yuko ari ruje imbere rurondekwa gusumba izindi
naho tuje kuri icyo kibazo cy'ibihugu mu bihugu bikenya biba bishaka kuronka uburenganzira bwo gushobora gukora izo ncandago zakozwe n'aya masosiyete akora imiti n'incandago y'i Buraya bagasaba ko bubakuriraho ibyo bibazo byo kutigana ubuhinga buba bwatowe n'abandi ibyo bita propriété intellectuelle ku byerekeye icyo kibazo Professeur Gilbert ni ikibazo mubona gikomeye ibyo bihugu bishaka n'amasosiyete ashaka gukingira ubwo buhinga bwabyo yamara ko ni ikibazo kijyanye n'amagara y'abantu mubona ibisabwa n'ibihugu bikenya na cyane cyane ibyo muri Afurika gushobora gukora izo ncandago mu buryo bworoshe zisabye ko bakuraho kuzibira ubwo burenganzira bw'ayo masosiyete mubibona gute
murakoze kuri icyo kibazo ku by'ukuri kuko mubibona ibihugu bimaze gucandaga abantu babo ingwano izo zikurikira niyo kudandaza urwo rucanco rero mugiye kuraba usanga mbere ari ibihugu byamaze kwitangira imbere cyane cyane nk'ibihugu by'Uburusiya hanyuma n'igihugu cy'Ubushinwa bavuga ko mbere abashinwa bamaze gukora incanco zika ibiliyoni 500 ni ukuvuga yuko ku isi hose hazocabaho ingwano y'urudandazwa yerekeye izo canco ni ukuvuga yuko nivyo kuri ivyo nkuko dogiteri aje kubivuga umuntu wese ngira ngo afite kubere yikingira ubona ko AstraZeneca basa nk'uko umenga bariko barayigwanya abayigwanya bafite uburyo bariko barabikora bacishe mu binyamakuru n'ibindi mugabo ugiye kuraba usanga ari ingwano ziri hagati y'iryo hinguriro hamwe ry'amahinguriro abiri akomeye muri Amerika ya Pfizer na Moderna bakoze ziya canco mugabo ugiye kuraba ku rundi ruhande nago ari ibihugu bibiri vy'Uburusiya n'Ubushinwa nabonyereye bamaze kusa nk'uko umenga ku isi hose basa nk'uko umenga ariko barerekana kuri ubuhinga bwabo no kwerekana mu bihugu bitandukanye rero nuvuga yuko ku byerekeye ubutunzi ni ikintu gikomeye kubera ni ikintu kiri ku isoko kizoca gikwira mu bihugu byose incanco zishida mu ahantu hose zimaze gukwira mu bihugu byose nuvuga yuko ari ikintu umuntu azohugura ko kujya umuntu aguriye imiti isanzwe ni kuvuga yuko amahinguriro asanzwe akora izo ncanco yaramaze gutanga urwo rugamba rwo kwerekana ku isi hose yuko aribo bakomeye mbere unabirabye icyo bituma mu dosanga hari ibihugu byatangiye kugira iyo politiki y'ubwa mbere yo gucanca abantu babo bwabo abandi nabo bagwanye indi politiki yo kubishora hanze no kuba yuko uko Dr. Koma yaje kubivuga urugamba kwa bazo gutangura kugwanisha izo chance ku isi hose hama ukamuntu akabazi yuko izo chance zimaze kuja ku isoko ni naho nyene naho hari hose nkubo ariko arazikora na mara menshi amahigo yamaze kuzitanguza na mara menshi bavuga ko ku isoko by'ukuri bazogwanisha amahinguriro n'amahera kugira ngo berekane by'ukuri ko ari bafite ubuhinga bukomeye murumva rero yuko ku byerekeye ubutunzi tugaruka n'igende abazo bafite amahera akwiye bazobigura hanyuma abasanzwe basa no kukurenga uburyo bose bwinshi bigaca bibagorora mugasanga rero ku isi hose atandikaniye hagati y'abatunze abasanzwe badatunze cyane murakoze
murakoze
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Hanyuma kuvyerekeye societe ikora imiti ni incandagwe muri Amerika Johnson & Johnson yemeye kuzoha umuryango w'umwe bwa Afrika incandago imiliyoni amajana ane zitegekanijwe gukorerwa muri Afrika y'Epfo zikaba zizofasha mu twigoro two kugwanya ikiza cya COVID-19 mu karere ka Afrika Dr. Com ibi bizofasha mu kongereza izo ncandago twari ko turavuga mu rugamba muri Afrika mbona bizokwira canke n'intambwe ikomeye uko biri kose
nk'uko nabivuze n'intambwe kwemera ni kimwe hanyuma kuzodishora bakaziha abazikeneye no kuvuga bisaba nko nabivuze ubufatanye bw'ibyo bihugu ubwa mbere ho igihugu nko nabikubwiye hariho n'abatabishaka bavuga bati reka tubanze tubangire twabe abandi bazihabwa iyo bija ibyo narabyumvise nko mu Burundi narabyumvise nko mu gihugu cya Tanzania so nyene ni bihugu mirongo niba ntihenze ni bihugu bishika 27 hanyuma rero ibyo bihugu bavuga bati tugende tukujya mu kurawe ni reka tubanze turawe bazihabwa iyo bija aba bapfa bo ngaha cyangwa bagwara sicyo kibazo cya mbere dufise niko bavuga hanyuma kandi ibyo nabyo kubera bisaba n'amafaranga menshi bisaba nk'uko nabivuze yuko ibyo bihugu biba byiteguye kwakira incanjo mu kuvuga mubi aho bazibika ingene bazisaranganya abaganga bazitera uko bahawe inyigisho zikwiye abakurikirana iby'ubwo bucana imwe n'uko bagenda mu mibiri w'abantu bajya bita serivisi bavuga ya post vaccination monitoring ni bajya bakurikirana yuko abantu babaguye neza cyangwa bafite ibibazo uwumva rero abo n'abantu b'abahinga hakaba n'abantu bajejwe rero gufasha abo bose batabonetse n'ubwo buryo ngo buboneke n'ayo mafaranga aboneke urumva ubwo rucanjo n'ubwo bakoze bazorukora ntiborungika ntiboheza ngo barurungike mu gahinga ngira ngo urumva rero ubufatanye baza kubwerekana kandi ubwo rero bikerekanwa n'imbere mu gihugu n'abanyagihugu bakabona yuko koko icyo kiza kiko kiragwanywa bihagije n'ahandi urabona baca baguma bari inyuma abandi bakaronka izo ncanjo abandi tubate turi indorerezi kubera bagifise amazinda bagikekeranya kubera batarungitse kubera iki batekeranye ngo abanyagihugu babo kandi ni kubera batarungitse abahinga babo kugira ngo bakorane n'abandi bahinga babikurikirane kuva mu ntango hanyuma bongere bahe inyishu zihagije ibibazo abanyagihugu babo bafise nayo mpamvu twavuze yuko baca ibihuha ibintu byo ku mbuga ngurukana bumenyi birabizizira ugasanga mbere abandi bizirwa n'ibyo bijanye n'iyobokamana abantu ugasanga bari mu bindi ugasanga rero baratakaye mugabo bafise uburongozi bwarungitse abahinga bari muri ubwo bushakashatsi bakaza bakabwira abanyagihugu bijya twita information education ni kumenga babyita bijya dukunze kwita CD4 bijya benshi bakunze kwita guha inyigisho abanyagihugu byerekeye amagara y'abantu CD4 niko bakunze kwita benshi ariko ibyo rero nta bitariho abanyagihugu bazokwama babona yuko mbere leta iri mu kuri
yuko ibyo wabiri kugahinga tubavyumbiyo bishwe na malaria bishwe na macinya n'ingwara zo gucibwamo ico kiza kindi gica mu muyaga ari icyo mu bazungu hariya ibyo yo mugihe babibona gutyo ngira murabona igihe cyatangwa cyari gike ariko ubu kiguma gihindagata kiba cyinshi kandi kadakire n'ihindura urabona grafite ibintu twita variant zikaza zirihindura ugasanga mbere hazoba n'igihe abo bantu ari bubagumana uyu mugero ukaguma wihindura muri bo ukazoba vuba kudaba munini ukabica cyane rero no kuvuga ikintu kuvuga yuko amareta kwemera yuko babaha iyo mfashanyo ni kimwe mugabo kuyemera no kuyikoresha bisaba ubundi buryo bwinshi no kwitanga kw'ibyo bihugu
uretse mwariko muravuga ubwo bundi bwoko bw'iyo migera butera bwiyongera ashobora kuvamo n'ubukomeye ushobora gutuma iki kibazo turiko turavuga kigorana kurushiriza yamara dufashe igihe amakungu azoba yatsinze COVID-19 nikihe azokora kugira yitegurire ibindi biza bishobora kwaduka muri kazoza kuko harabakurikirana ibintu bavuga ko ibindi biza atarukwibaza nimba bizoba ari kwibaza igihe bizobera ko nikihe ibyo bihugu byokora kugira ngo bishobore kwitegurira ibiza bizoza muri kazoza na cyane cyane nk'ibihugu byo muri Afrika n'ibihugu bikenye com
n'ibyo ni kibazo ubu kiriho kivugwa cyane nicyo kwicayemo nacyo kuko iyo umuntu yatewe acamenye ingene agikira muri kazoza niko byaza kumeza rero hariho ukushira hamwe kuraba ingene gucungera ibiza no kwitegurira ibiza bingana nk'ibiza bisumba nk'ingwano y'isi yose kuko tubiraba niko bisa nk'uko byabaye nuko nyine umuntu yagwana n'umwasa atabona n'amaso ntabone n'inkoho yiwe ahitumbereye rero ubu urabona nk'ubu hariho nk'ibihugu bimwe bimwe byo ngaho i Burayi bavuga bati nta mafaranga akwiye mwari mwashize mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu hanyuma ibitaro ntibikwiye abantu benshi bashobora kubijamo hagize nko kurwara ari benshi ntiboronka aho babakwiza hanyuma aho bavuga bati mu bushakashatsi ndabijya byo gukurikirana ibitukora twebwe byo gukurikirana indwara ntibihabwe amafaranga akwiye kugira ngo baze barazikurikirana hakiri kare urabura n'iyi ndwara bagiye kuyikurikirana buri wese yagiye kuyikurikirana ejo bundi mu Bushinwa mugabo ubundi ariko yakurikiranywe hakiri kare icaduka hariya kugira ngo bakinge igume iri hariya ngira ngo muri Afurika murabizi iyo hateye nk'indwara nka Ebola cyangwa hagatera n'iyindi ndwara zakorera n'idindi nyine ibura yazarateye mugabo baragerageje bakamenya ngo bazirinda kubyisuku leta igashyiraho ibintu byose bikorwa na leta bikaba bifise mu mutwe ineza y'amagara y'abantu no kuvuga gukingira kugira ineza y'amagara y'abantu bagubatse hariho ubushikiranganji buragize ubutunzi none igisata cy'amagara y'abantu cyahawe iki amashuri y'ubuvuzi ubushakashatsi gukurikirana indwara ibyo byose bigahabwa ikibanza kugira ngo ejo n'ejo bundi ntidusubire guterwa tukiteguye aho umuntu yirwa aguma yirukanga ugasanga hariho abantu bariko barapfa batopfuye cyangwa bagwara batorwaye kuko nk'uko tubibona ngaha iby'ubutunzi babaye nabi cyane kubera abantu baheza bakabaha ibi byo kuguma mu rugo cyangwa ibi byo kutahura kugira ngo ntibabibandukanye kuko bo bashyira imbere cyane cyane amagara y'abantu umuntu umwe apfuye n'ubwo ati hapfuye mu Rwanda hapfuye amajana 200 bari munsi y'amajana 3 mu mwaka wose yabitwa na malaria ni ibihumbi n'ibihumbi rero niko bigereranye n'ababyeyi igituma iyo mwene izo ndwara zicika akarande ikiza cy'isi yose si kubera ububasha n'ubukana no kubura umuti kuko malaria irafise umuti mugabo COVID-19 ntigira umuti rero urumva habone n'icyo gituma rero abantu bajya bati kandi ifise ubukana bwo kurakara bica mu mpemu nawe nta muntu abaho adahema impemu numva rero yafatiye ahaga cyane niyo mpamvu rero twatetse kuraba n'ibindi biza byose bizokurikira kuko ugiye kubiraba duguhindagurika by'ibihe ugasanga n'abantu n'iguyana ry'abantu mu isi ukaraba n'ibyo abantu bakora batahora bakora kera inyifato zabo birerekana neza cyane ko n'ibindi biza bishobora kuboneka mu bihe bitoyi biri imbere
namwe Professor Gilbert kuri icyo kibazo nyine mubona niyo amakungu yatsinda iki kiza abo babona ko abahinga bakurikirana ibintu babona ko nibindi biza bizokwaduka atari umwanya w'ukumenya niba bizoba ari umwanya w'ukumenya igihe bizobera ko kubijanye n'ubutunzi n'uburyo ivyo bihugu vyoshiramwo mu kwitegekanya bikitegurira ibiza bizoza muri kazoza mubibona gute
murakoze nkuko mubibona murabona ko ari igihe kirimo ibiza byinshi haba ibiza bijanye n'ivyerekeye indwara cyangwa ibiza bisanzwe n'ibidukikije ibyo ni ibintu nibaza yuko bizobandanya kubera murabona ko n'igihindagura ry'ibihe nkuko babivuga hazamo ibintu byinshi mbwabo ikintu gikomeye cyane cyane n'ukumenya kungene ibihugu bitunganijwe hanyuma bikamenya ko byitegura hakiri kare nibaza ko aricyo cya mbere gikomeye kubera yaba ibintu by'ibiza bijyanye n'indwara cyangwa yaba ibiza bishobora kuba biturutse ku bintu bidukikije imvura ishobora kuba nyinshi imyuzure ikaba myinshi n'ibindi byose bishobora gukurikira ari ingaruka tubona ko mbi zishoboka zivuye ku birere mugabo n'ibintu ibihugu byose uko bizogenda biratera imbere bisa nk'ukumenga bazogenda batekanija yaba uburyo cyangwa inzego kugira ngo by'ukuri bishure mu gihe gikwiriye nk'uko mubibona mbere urabona yuko iminsi yatari nk'ukumenga yari myinshi abantu bose bagenda bafata inyifato zibereye kugira ngo bagwanye icyo kiza yaba kutarabukanya yaba gushyira ko akaya kabita agafukamunwa mbere nk'ikintu bintu byasa ni nk'ukumenga kera ntibyabishoboka mugabo imico yagiye irahinduka rero ku buryo umuntu yakwitaho ko bishimishije kubona abantu by'ukuri bashobora kumva ko ikiza giteye ari inyifato mukwiye kugira naho uko biba bimeze kose kugira ngo umuntu yitekanije kurwanya ibizo iyo buryo biva hose nibaza ko ari ikintu cyiza kubera ibihugu byose n'ubuhinga bwa none n'ubumenyi utuma abantu n'amakuru agenda arakwira ahantu hose mbere no atari mu gisagara gusa hagati mugabo n'ahandi hose ugasanga inyifato by'ukuri ibereye ituma abantu bashobora kurwanya nibaza ko ari ikintu cyerekana ko by'ukuri ko abantu ariko baterwa imbere ibyerekeye ubwenge naho tuba bafise uburyo bwinshi mugabo umuntu akamenya kwikingira kubera uko yabivuze ibiyita bizogenda birakurikira murabona ko bisa n'ibintu mbega n'iki gihe nyine biba byinshi mugabo igikomeye n'uko abantu by'ukuri baronka amakuru hakiri kare bakikingira hakiri kare hanyuma bagatabarana. Murakoze
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda aho turiko turavuga ku rugamba rwo kugwanya ikiza cha COVID-19 rugeze mu makungu hamwe n'inkurikizi icyo kiza kibandanya kugira ku butunzi mu makungu mu bihugu bitunze na cyane cyane ibihugu biri mu nzira y'amajambere. Turi kumwe na Dr. Konakize yanonosoye ivyerekeye indwara zandukira cyane cyane abantu benshi icyarimwe ita maladie epidemique mu rurimi rw'Igifaransa ari Bruxelles mu gihugu cy'Ububiligi hamwe na Professor Gilbert Niyongabo yigisha ivyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'Uburundi.
Ngire gato yamva gutsinda icyo kiza sindi cyo mwashatse kuvuga ariko turabye kiza cya COVID-19 ingene kigwarwa n'ingene cyaranda gasisi biragoye kuvuga yuko umuntu yogitsinda akavuga ati nta muntu n'umwe wo mu isi ubu agwaye COVID-19 ibyo bizogorana mugabo hazogera igihe incanjo zirimo hakaba no kukigwanya kwivuza no kubahiriza amategeko y'isuku n'isukura ibyo birashobora kurekura abantu bakajya ku mirimo aho cobaye pandemi bijya twita pandemi kikaba andemiki nuko kikaba kiriho kizwi mugabo kitabangamira ubuzima bw'abantu bwa minsi yose icyiciro ahubwo ubu kiriko kirarabwa kuko nk'uko mubizi umuntu acanjwe arashobora kwandura COVID kandi akanayanduza kandi waracanjwe urumva ari wifatiye ngaho urashobora kubona uti umucanjo ni kugira ngo umuntu ntasindikare ngo aje mu bitaro cyangwa naho ngo apfe ubwabo kuyandura no kuyanduza yashoboka mu gihe ikigwiriranye rero no mu gihe itazoyagwiriranye kugira ngo mugabanuke cyane abantu baje ku mirimo basubiye mu buzima bwa minsi yose nk'uko byahora mugabo usumva yuko izoba iciwe burundu gucibwa burundu rero n'ubundi rugamba rundi ruzoza wongera kuri uru rutanguye ahubwo twavuze bavuga eradikasiyo ya za poliyo nijya kujya nyine niko rero bizoza biragenda no kuri COVID-19
mubisiguye neza nibyo nari nashatse kuvuga murabisiguye neza ko bitazokora ko izimanga na burundu
muri isanga muri
isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Hanyuma kubijanye n'incandago abantu batwumviriza n'abantu benshi baribaza izi ncandago ziko ziratangwa zikingira abanyagihugu igihe kingana iki, zibakingira ubuzima bwa bwose, zibakingira umwaka, zibakingira igihe kingana iki?
No kubwira yuko bwa mbere ho nibiramenyekana neza mu buhinde kugabo hari ibyigwa bitanguye maze kuza birabyerekana mugabo bitaremezwa n'ishyira hamwe mu makungu cy'amakara y'abantu hari abavuga amezi atatu, amezi munani, umwaka mugabo bitumumva kandi twabona yuko yohapa birenga umwaka kandi nta n'ibyo nibaza kuko ugiye kuraba umuntu yabirabira ku umuntu yagwaye cyangwa umuntu yahuye n'uwayigwaye mugabo we ntayigwaye b'abasoda b'umubiri bakaza iyo baje turabona yuko abo basoda bagwiriranye mu kiringo cy'ukwezi amezi abiri mugabo inyuma y'amezi abiri ukabona batanguye kugabanuka batangabanuka no kuvuga wa muntu iyo yagabanuye abasoda bakinga kopide cyangwa muri we nukumuka shuwa nuku sindi kala na wenyeni leri bjo muna wifati yeko bjo onyende vila garagara yuko kumbure ugoruchanjo rutoba rufise igihe kirekire chaburu hundu nga zika tulatu wana zindi nukumuka nga ruja tulatu tubo na kwa fibre jone change aruba gutera mungu yuka hundu changa zanga patite bebe bagute zibiri bagasubira hanyuma bikabirangi urumva ngibiraba kujya ubushakashatsi bwacarondeza ariko bihuse kugira ngo bagabanure irandagata naho yoba amezi make kugira ngo abantu baheme hanyuma basubire ku mirimo ubutunzi busubire kuba nk'uko bwari bumeze hanyuma umuntu agende yiga rero nk'uko nabivuze n'ibyicira hari icyikira gitangura cyo kugwa icyo kiza igikurikira n'igikurikira gutyo gutyo rero ubu ni aho bihagaze nawe kumbe mu minsi iza kuko ubushakashatsi bwo bugeze kure mu minsi iza tuvuge nko mu mezi abiri atatu umuntu azobamenya neza ubucano bumwe rumwe igihe rumara.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga kugena urugamba rwo kurwanya ikiza cya COVID-19 ariko rubandanya mu makungu n'ingaruka icyo kiza kibandanya kugira ubutunzi ku isi. Tugaruke kuri bamwe mu badukurikirana rwitwa Vena Socks Nduwimana ari mu Burundi aravuga ko ngo igihugu cy'u Burundi ngo cyarahezagiwe na rurema ngo COVID-19 sikibazo gihanze amagara y'abantu umwasi wa mbere ngo Burundi bufise n'ubukene. Kuri we Professor Gilbert iki cyimbyo cha Vena Nduwimana mukibona?
Ego murakoze. Nivyo igihugu guhezagiwe aho twarahezagiwe nivyo kuba imvura iragwa mwibone gusa n'uri meze neza mugabo ntawe uvuga yuko iyo tumaze kubona ko mu bihugu duhane ntibe mbe n'amakungu ikiza cyateye kuri ubwo buryo umuntu yavuga ko ikiza nawe tutameze nk'abo mugabo ikiza kirahari kandi kina cyo umuntu yubwira ngo nuko ntari umuganga avura abantu nk'uko Dr. Hamete Dukome mu by'ukuri kidacyateye naho kitateye ku buryo buhanitse nk'uko tubibona mu bihugu by'abanyaburaya mugabo iyo umaze kubona bibaze gushyika kuri urwo rwego umuntu akingira igihugu cy'u Burundi cyafashe imigambi itari mike gukingira mugabo cy'umuntu abona yuko umuntu yo rero ntiyo kwitajara ngo avuge ngo twarahezagiwe kuko umuntu avuga ati ndasenze by'ukuri Imana yaduhezagiye ntidushobora guterwa twaratewe iyo ibihuye banyu tumaze guterwa n'ahandi hose bagaterwa natwe tuba twashikiriwe naho tutari kuri urwo rwego nuva yuko ingwano ikurikira niyo kurondera imiti naho umuntu atavuga ngo urucanso kubera ni batukundu cyacu zokurikira mwabo cyane cyane kuronka imiti ku buryo buhagije mbere no mu gihugu cyose kubera nkuko tubibona turaziko abantu benshi iyo ndwara irabaragwara kandi gahawa mu Burundi hari n'ahantu bashobora kwipima ku buntu nicyo gituma rero icyo kiza kirahari kandi abantu bose baragihagurukiye nuvuga yuko birakeneye uko mbere n'abantu babimenya yuko mu gihe icyo kiza kikihari niho nta muntu yoshika avuga ngo twarahezagiwe ngo byaraheze aho umuntu iba ariko arasinzira kandi twaramaze guterwa ku isi yose rero nibaza yuko uko umuntu yawugira ni ukwikingira uburyo busanzwe buhari hanyuma ikintu cyo umuntu asanze y'ubumenga asinzikaye akaza kwa muganga kubera ibipimo birahari uburyo burahari bwo gupima icyo kiza cya covid mu Burundi hanyuma ikintu cyo umuntu agashyikira abaganga hakikare ko umuntu azi ko icyo kiza musanzwe uburyo bwiza bwo kukigwanya ni ukwikingira hakiri kare iyo umuntu yumvise ko umuganga ararwaye amaze kwandukira akagenda hakiri kare akagenda kwivuza hakiri kare iyo umuntu agiye hakiri kare bamuvura n'ingoga wa mbere n'abakira benshi bamaze gukira ntibaza yuko rero icyo cyiburo cya venda yumva yuko twahezagiwe nibyo twahezagiwe bwabo guhezagiwa si kuva yuko tutikingira cyangwa tutajya kwa muganga kugenda kubaza uko ibintu bimeze
murakoze nawe dr
urambaye ndabibona gutyo guhezagirwa biragoye kuvuga ni uko mutaba muzi kumbe icyo kiza ni kweri gifata muri ibihugu byinshi kera baravuga ngo ni kubera hakonje ngo ni gukanye cyangwa ngo bakavuga n'ibindi mugabo kubera cyari kiza gishasha nta muntu ari gutanga umuco ubushakashatsi butabaye mugabo ubushakashatsi bwarerekanye neza yuko igituma muri Afurika ugiye kuraba abantu cyangwa si muri Afurika gusa no mu bindi bihugu bifite abantu basa n'abakiri bato iyo uko umuntu akura buriya n'umwana ashobora kuyirwara uwo ari we wese ashobora kurwara covid mugabo ni kweri tudasindika hari n'aho usanamenya ko yanayirwaye kubera baba bagifise abasoda bakwiye mugabo uko umuntu akura niko agenda abo basoda bakoresha ku burwara bwinshi agenda arahura nabwo hanyuma ugasanga abasoda batarushe n'abasoda baba barushe bararuhiye ku rugamba kuko bagiye barwana n'ibintu byinshi mu gihe kitari gito ugasanga rero iyo covid ije iciye imukubita hasi uko imyaka iduga hanyuma rero umuntu agiye kubiraba uko uwo mugihe ugenda wihindagura urabona yuko ubu n'abapfa muri Afurika usanga bafite imyaka iciriritse ugasanga mbere kibagiye bafite n'indwara z'izuru cyangwa indwara zigira the chronical diseases zidakira ni usanga mbere ari n'abantu bari bafite n'amagara meza ni ukuvuga ibyo nabyo bidutera amakengu ari nacyo gituma tuvuga tuti nitora nubwo kare ifise abo yibasira gusumbya abandi ariko ubu nitora abantu leta yose yokingira abanyagihugu bazo hanyuma rero kubona yuko abantu uburyo buhari ukwikingira mu buryo buhari nicyo gituma bavuze kwikingira uyu mugenzanje ko aravuga gukinga no kugira ngo ntutegwe rero umaze guterwa icyo tubona kera bavuga ngo ndabayizana ngo baje mu ndege ngo bavuye mu bindi bihugu ariko ubu turabona yuko ihanahanwa no mu gihugu hagati ibyo rero bivuga yuko ejo nta bumenyi ingene bazoyihanahana ishobora kurandagata mu gihe ingano namaze kwezi zofata
abavuga ko muri iyo ntumbero nyine iyo nzira mwe ariko muravuga bavuga akarere ka Afrika ngo gusa abantu benshi ngo bahitanwa n'icyo kiza byo barukuri arukuri byo babiva kuki
hamwe n'ukuri handi sukuri hamwe n'ukuri kugute ni kubera mu karere ka Afrika cyane tugiye kuraba si muri Afrika gusa turaraba no muri Aziya tukaraba no mu bihugu bya Amerika y'Epfo tubonamo ibyo twokwivuga tugiye kuraba mu byiciro by'imyaka y'abantu usanga muri urwego rw'iburayi canke ibi bihugu byo muri Amerika ya ruguru usanga abantu bakuze bafise iyo myaka bamwe navuga batagifise abasoda bafise inguvu bataracoka bafise mu mubiri bahangana n'iyo ndwara nshasha nibo benshi ni benshi ku buryo usanga mbere abarenze imyaka 65 hari naho usanga hagati y'ibice 22 na 28% ku ijana ariko iwacu ugiye kubiraba usanga ari 2.4 babaye benshi bakaba 3 ku ijana urumva ari itandukanirizo rininiya cyane nicyo gituma ubona abapfa benshi usanga bagaragara muri bino bihugu si ukuvuga yuko ari bo bandura cyane cyangwa iyo ndwara aribo yaje irondera murumva icyo bidakoreye ni kubera ubwo budasa bw'abantu kuko ugiye kuraba twebwe iwacu abantu tuvuge hagati ya 15% usanga bangana ibice 40% ku ijana hari naho mu bihugu bimwe usanga ari ibice 50% ku ijana ni ukuvuga rero ugiye kuraba ibi bya demography usanga imiterere no kuvuga uko abantu agameze muri iyo bihugu by'iwacu usanga benshi ari bakiri bato bagishobora guhangana nayo mugabo se kuvuga yuko ejo batuhava bagira ibibazo bakazana imwe ifise ubukana bundi bubibasira kuko turabona ko iguma ihinda rero kandi ibyo ni ibintu bisanzwe imigera iguma ihindagurika wa poli urahindagurika wa sida urahindagurika mwe niyo imigera bita virusi zigenda zihindagura kuko zikurikirana mu mubiri w'abantu rero ugiye kubiraba aho mvuga ko atari ibyo rero kugira ngo uca wumva yuko hamwe ugiye kubiraba mu bitigiri ukaraba n'abariko barapfa baribo wabwiye uti nibyo mvuga ugiye kubiraba kuri iyo ndwara nyende ingene ubukana bw'iyo ndwara bumeze urabona ko ruriya bakuze mvuga rutibagiye nabo bakiri bato
abayobozi b'ibihugu byo ku isi barenga 20 bashigikiye icyumviro cy'amasezerano mpuzamakungu yo kwikingira indwara zandukira na cyane cyane abantu benshi icyarimwe twari ko turavuga maladi epidemic muri ibyo bihugu hakaba harimo ibihugu biteye imbere n'ibihugu biri mu nzira y'amajambere icyo cyumviro Dr. Com mukibona gute ni cyumviro ciza bateye igikumu ku rwandiko uvuga ku byerekeye kwicarira ibiza bizoza muri kazoza mubona icyumviro ciza
ndi cyumviro abantu bakora muri uyu mwuga basaba kuko urabona nk'ubu baratebe tutiteguye abantu bacu babakozi baraguye ku rugamba batari bake kandi batari gupfa abantu nabo barabuze ibitanda noneho ubone ikindi kiza gisa n'iki turiteguye kubura igitanda mu bitaro kubura umuganga kuvura kubera yaraye ijoro n'umutaga atawundi amusubirira murumva ibyo byose ni ibintu by'ingorane bituma iki kiza kiduha icigwa gikomeye icigwa kimwe utoca impande mu gihe urabira kazoza k'abanyagihugu babo uvuga ni ukuraba neza bakagira twita emergency preparedness and response plan ikamiho mu gihugu ni ukuvuga kandi imwe niniya cyane irabira igihugu cyose mbere hakaba n'ubufatanye mu karere haba muri East Africa muri African Union kandi rero ku isi mu rwego mpuzamahanga rw'amagara y'abantu rero bashize ku iki cyete bakagisinya ni uko bakozwe ko n'ibi tugize iminsi tubona twabonye bahagira bati ntibigasubire rero bahagira bati reka turabe ingene twashyiramo ingufu n'ubuhinga n'ubwenge kugira ngo tuzozitire tutarewe niko natwe twoteza kubikora niko kwirwa turabirabira ku bandi murakoze
murakoze muri make cyane munsi y'umunota professeur Gilbert mwe muhavuga iki kubijyanye n'iki cyumviro fasha no kubijyanye n'igisata cy'ubutunzi n'uburyo bwo kwitegura ibi bihugu bigiye hamwe bigafatira hamwe imigambi imwe muri make
muri make ni cyumviro cyiza yuko ibihugu bikaza hawe kugira ngo bitegure kazoza kandi basiba kwitegura cyane cyane ko ibyo biza bishobora gutera bivuye mu byo bumwe cyangwa ubundi mugabo umuntu yovuga cyane cyane no ko hari ibihugu dusanzwe dusangiye imigambi n'ibihugu bisanzwe byo mu buseruka zuba barafite ibisata bimwe bimwe bashobora gushyira hamwe nk'ibisata by'ubushakashatsi yagize kuvuga n'ibyerekeye ama leta muri leta barashobora gutegekanya ibiza nk'ibi ibintu bitegekanya uburyo bwinshi ni ukuvuga yuko uko ibiza bizogende birashobora kuba byinshi cyangwa bigatera ahandi bituma ama leta ashobora kwitegura mu buryo bwo gukingira abantu babo cyane cyane biba bikeneye yuko haba ikigega kidasanzwe kugira ngo ushobore gufasha abantu batishoboye niyo ntumbero nibaza yuko mu kirundi cyoroshye umuntu yavuga yuko no gukingira bishobora kuja hamwe bikaba byiza kubera uburyo
murakoze cyane murakoze barabatumire Dr. Com ko nakuze yanonose ibyerekeye indwara zandukira cyane cyane abantu benshi icyarimwe bita maladie epidemique mu rurimi rw'igifaransa ari Bruxelles mu Bubiligi hamwe na Professor Gilbert Niyongabo yanonose ibyerekeye ubutunzi yigisha ibyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'u Burundi twako turavuga ku kugene urugamba rwo kurwanya ikiza cya COVID-19 rubandanya ku isi n'ingaruka kiza kibandanya kugira kuvyereke butunzi mu makungu na cyane cyane mu bihugu bikenye n'ivya Afrika ndabashimiye batumire ku kiganiro murakoze
murakoze gushimiye kandi tugutse
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0,
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88
n'ibice 9. Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.